ఇది న్యూస్ విత్ అమెరికా. Radisi ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 na FM 95 nibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 nibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa akaburungu.com.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Hussein Butoyi umurundi ari mu baronse inyigisho za programa y'imikangara imboneza z'abanyafrika ya Mandela Washington Fellow muri Amerika mu mwaka w'2016 yatsindiye agashimwe kireresi ya mbere ivuga ibiba bita filme documentaire mu rurimi rw'Igifaransa. Iyo filme yitwa Mahal 2017 yatsindiye ako gashimwe ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatatu mu birori vyateguwe n'isabukuru ya mareresi ya SNEG Manila Film Festival yo mu mwaka w'2018 mu gisagara cha Manila mu gihugu cha Philippines. Iyo festival mu bisanzwe ihuriramo abantu bakora amareresi bo mu muhingo itandukanye yo ku isi ariko cyane cyane imvukira canke abantu bafise amamuko muri Philippines. Hussein Butoyi yemerewe muri iyo festival kubera ireresi maha 2017 yayikoranye n'abigeme babiri bigana mu Bubiligi baturuka muri Philippines, Janine Santos na Marie Jani Deroli, baronkeye hamwe ako gashimwe. Abo bantu uko ari batatu batunganije iyo reresi bose biga muri kaminuza katolika mu gisagara cya Louvain mu gihugu cy'Ububiligi. Bombo ko ari batatu bahuriye ku vyerekeye gukunda amareresi. Hussein Butoyi niwe yayoboye igikorwa cyo gufata amasanamu y'ireresi maha 2017. Kubwa Hussein Butoyi ako gashimwe n'icyubahiro gikomeye ku gihugu ciwe cy'u Burundi. Hussein Butoyi avuga ko ako gashimwe ari intambwe ikomeye kandi kazomuhinga uvu kurushiriza. Niwe rero mutumire wacu dufise uno munsi mu kiganiro muri isanga cyo ku munsi w'Imana gishimikira cyane cyane kugwaruka. Tutarambiranye, tubanje kukuramutsa Hussein Butoyi.
Yego, naje ndabaramukije.
Ndabahe kandi ndabakeje kuri ako gashimwe mwaronse.
Murakoze cyane.
Ako gashimwe mwakakiye gute?
Twakakiriye neza cyane nkuko uhejeje kubivuga. Byari umunezero udasanzwe kuko cyari ni n'icyubahiro gikomeye kubera ukuntu yerekana ukuntu abantu bakunda umwuga cyane cyane w'amareresi na n'ukuntu bemera cyane ko abantu bashoboye uwo mwuga. Cyari icyubahiro gikomeye cyane cyerekana n'ingufu gitanga n'ingufu yo kubandanya, cyerekana ko umuntu ashobora gukora ibyiza ubushize.
Iyo filme mwayise Mahal 2017 mwose guhura icyo bivuze?
Mahal 2017, Mahal mu bisanzwe ni ikirimi ni Tagalo. Tagalo ni ikirimi bavuga muri Philippines, ni Philippines. Mahal bisigura ku mukunzi wanje 2017 kuko iyo reresi yubatswe ku ikete. Uko umusanzwe iyo reresi nk'uko bivuze bwa mbere ni reresi yerekana ukuri ubuzima bubaho. Hama ni ireresi yerekana imigenzo akaranga ibibereho y'abantu cyane cyane abanyeshuri baba biga mu mahanga ibintu bakunda guhura navyo ingorane ibintu nk'ibyo. Yubatse ku ikete uwo mukobwa wari wavuze izina yitwa Janine ava mu gihugu cya Philippines yandikira umukunzi wiwe amusigurira ukuntu ubuzima abubona mu mahanga ibyo yari yitega ko wazohura navyo ukuntu abona bitandukanye n'inkombo afite n'urukundo afite igihugu ciwe.
Icyo cyiyumviro cabajemo gute?
Icyo cyiyumviro catujemo ko twese duhuriye muri izo ngorane duhura nazo ino nko umunyeshuri w'umurundi cyangwa abanyeshuri bavuye mu bihugu bitandukanye ngorane bahura nazo ino zo kugira bagumye akaranga kabo ntibafata akaranga gatandukanye kuko igihugu nk'ubu biri gice cy'ibihugu bitandukanye byo ku isi biteye imbere usanga harimo abantu benshi batandukanye se imigenzo akaranga ukuntu bitwara mu bintu bitandukanye rero twese twasaba dufite izo ngorane zo kugumya kugira ngo umuntu agumye akaranga abafise twese dufise ingorane zihuye mu byerekeye ibyo twari twiteze kubona cyangwa ubuzima umuntu aba yiteze ahantu mu cyo gihugu arimo niko kugira icyo cyumviro cyo kuvuga ati reka dukore ikintu twerekane ukuri kuba guhari iyo umuntu aba ari mu mahanga bitandukanye n'ukuri abantu benshi batashika amahanga bama biyumvira ku byerekeye ibihugu bitandukanye.
Ni kuko wahisemwa gukorana nabo bigeme babiri bakomoka muri Philippines utahisemwa nk'abandi bava mu bindi bice bitandukanye by'isi.
Mwishuri ndigamo nigana n'abantu batandukanye bava mu mihingo myinshi yo ku isi ariko abakobwa babiri nasanze bafise urukundo kandi bazi cyane cyane n'ibintu byerekeye amareresi kuko nanjye nari nsanze ndabikoramo n'igihe nari nkiri mu Burundi hama nasanze bafise ubumenyi butandukanye kuko umwe afise ubumenyi bukomeye cyane mu bintu byo kugira bita montage editing ubundi mu bintu byo kwandika cyane nanjye nsanzwe nandika amareresi ariko nasanze afise ubumenyi kandi n'ibintu bize barabyize no mu ma universite imbere y'uko baza kwiga ino bafise ubumenyi n'abantu nabonye umengo dukoranye nabo abantu dushobora kuba ikintu gikomeye ikintu gishobora kuba kujya mu mahiganwa atandukanye yo ku isi kandi gishobora kwemezwa.
Abo mwahiganywe bangana iki muri Philippines?
Mu isanzu iyo festival iyo higanwa ryari irimo amareresi atandukanye amareresi yerekana fiction ajya asanzwe berekana ibintu by'ukuri ariko bihinyanyiwe harimo n'ububeshi harimo amareresi y'amadokumentari nk'ukuntu bivuze amadokumentari yerekana ubuzima ukuri yerekana ukuri muri iyo kategori y'amadokumentari hari harimo amadokumentari atandatu iyo wacu yari ya gatandatu muri iryo higanwa hanyuma mu bisanzwe ukuntu batanga ubushimwe canke kubatsinze baraba amakategori atandukanye twahiganwa muri kategori ya dokumentari amadokumentari yacu niyo yabaye iya mbere mu madokumentari yose atandatu yari muri iryo higanwa.
Uravuga ko ukunda amareresi ni kuko wahisemwo iyo amareresi iyo reresi ivuga kukuri ku bintu biba utahisemwo nk'iyo fiction wari kuravuga nk'izo zindi filme za fiction niki he chatumye wowe uhitamwo filme documentaire?
Mwisanzwe nsanzwe nkora n'amareresi y'amafiction iyo documentaire nuko byahuriranye nuko twese twari tukiri apana tuvuga ngo bashasha hanze nuko byahuriranye nuko twese dusanzwe dufise izo uko kwiyumva ko uri ahantu urategezwa apanda utegezwa kuba uhareme ahantu uri uyumva ko utandukanye n'abandi yumva ko wenyine utandukanye mu migenzo mu byiyumviro mu mibereho byahuriranye naho cyo tuvuga ati aho kwerekana fiction dutrike twerekane tu exagere kuko ma fiction kenshi baragira ikintu bita exageration cyangwa intenza rugero ateka turekane ibintu by'ukuri kuko ni ibintu bifasha kuko bisanzwe ego nibyo mu mafilimi atandukanye amareresi nk'amafiction abantu bakuramo ubumenyi n'igisho zitandukanye ariko mu madokumentari cyane cyane mu mareresi yerekana ukuri hoho ni umuntu uribonamo uridentifiye wowe wenyine indani kandi biraguha ikintu uzenya inyigisho nyinshi kandi z'ukuri zitandukanye n'inyigisho abantu baba bakoresheje mu ndenza rugero bituma twahisemo kuvuga ati reka dukoreshe mu buhinga mu buryo bwo kwerekana ukuri kudahinduye kudakozwemo.
Urakoze, tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Innocent, uratwumva? Innocent, uratwumva? Alo, Innocent? Innocent, Innocent asanu utatwumva turaza gusubira kugerageza dufise Emile Emile uratwumva
Niwe neza munyamakuru
Mwiriwe uwo tubwire irindi zina naho hamagaruri
Nitwa umukiza ndabamwe ni mu gisagara cha Bujumbura
Ego ufise ikibazo canke intererano
Ego nagomba mpere ku intererano nezo mutumire no kuri niteka ndibaza yo ari nk'umujene yo ari mu rugezo rw'abajene ndibaza
Ego ndumujene mujene ashaje ayo nyaka 33 vuba zo kwiza 33
Ah nivyo nivyo ndagukeje no kuri nivuye inyuma cyane dukunze kumba abantu b'abanyafrika babateri namwe
ariko yakoze cyane Remy
ariko nyakuba bamutumire ibihugu bimaze gutera imbere mu bijyanye n'ubushakure ni muri rusange bimaze gutera imbere abantu mu b'inshabwe nka bene mwebwe barakuca bitabwaho izo mpano zabo zihagaragara mbega muramaze kuvugana na leta y'uburundi kugira cyane ngene nibyo uburyo kumbura urashobora kuba butakorohera cyane no kurangura umwuga wawe mbega ko ari iteka witera wowe ubwawe reba ukarikira n'igihugu mbega muramaze kuvugana na leta y'uburundi yaburiye abarongozi b'uburundi bakabashyigikira mu n'izo mpano zanyu kumure mugire kure hari ivyamamare bisohora amafilimi akomakomeye turabizi mbe leta nta kumwere muvugana nayo ganyavuha yabateza imbere mu bijyanye n'ubuzi
murakoze mu mwishure butoyi
urakoze cyane ukibazo ubajije n'intererano utanze ego nivyo mu gihugu cacu c'Uburundi tuvuga ko naheruka ayo musanzwe mbahiye nuko ndi ino mu byerekeye n'ubyigwa niyo migambi nyinshi y'amareti muna tujya tuzogire mu myaka mu gihe gikurikira ariko bisanzwe hiyo hariho ama unit ama entreprise menshi akora amareresi turafise festival twa ikomeye itwa Festicap yatangujwe n'umushinga ntahe Ngabo Leonce kandi n'ubu tsaba ibandanya kandi yerekana iterambere amareresi menshi abajene benshi bakora mu gihugu hama bararonka ubufasha kuko ikintu nasanze mu Burundi dufise urukundo rwo gukunda abantu bakora ibintu by'utugenegene no by'utugenegene ar mu kirimi cy'Igifaransa ariho nk'ishami yitwa Coproduct ngaho mu gihugu ni ihuriro ry'abaproducteur bakora amareresi no kuri barafasha iyo ofise umugambi ukabashikiriza baraguha n'amamateriyeli nk'amakamera cyangwa ibintu karangwa umugambi wawe ingorane gusa zihari ni ingorane zerekeye ubumenyi no kwemera cyane cyane ku bantu basanzwe barongora iyo ntuzenya iyo kategori y'utugenegene kuko ndibaza no mu minsi heze hari ntuzenya ireresi ya mbere bita Série TV yabaye tourne mu gihugu niko gusa itaratangura kwerekana cyangwa gutangwa ireresi nari mu bantu bajyanditse ariko gushika ubu hari akagorane gusa gatewe kagihari kubyerekeye ireresi ibyiyumviro bikozwemo byavuye kuri bande ariko turizera ko mu gihe gikurikira bizova mu nzira kuko turashaka ko turarondera inyishu ku cyo kibazo ariko kubyerekeye igihugu ariho ministere ya jeunesse sport cyangwa art culture irafise nayo ukuntu ihora ifasha cyane ariko biciye muri Festicap igafasha kubyerekeye gukora amareresi nibyo turacyari inyuma gato kubyerekeye amareresi mu gihugu ariko turabona ko muri kazoza ibintu bizaba bimeze neza kabisa
urakoze dufise kandi Benjamin uratwumva
ndabumva mumeze gute
turaho turakomeye utubwire irindi zina naho hamagayuri
nitwaniye mu kibazo Benjamin nabandi Kigali
Ego ufise ikibazo canke intererano?
Ariko mbere na mbere akabazo ubu ngo nazo turimo kumva neza.
Halo?
Ntabwo turimo kumva kuri radio sinzi ukuntu byagenze.
Aho urakoze reka turabaza mu buhinga bw'ivyuma turabe ko hari ukuntu bashobora kubikosora. Muduge ku ijambo.
Ariko mbere kubica numvisheho nkaba maye selestasiyo kuri uwo mugenzi wacu
urakoze Benjamin
iyo filimi ikaba imara iminota ingahe kugira ngo irangire?
Irerezi ifite iminota irerezi kubera musanzwe yari amarerezi bita amakategori, ifite iminota 26 bayita kurometraje.
Mwatanaga muri nka bangahe
muri iryo higanwa? Nabivuze ubwa mbere yari amarerezi 6 muri iyo kategori ya documentaire y'amarerezi yerekana ukuri, ariko hari andi marerezi menshi agera ku marerezi 20 no arenga 20 ariko yerekana ibindi bintu ida amafiction, amakuru metraje n'andi malo metraje.
Murakoze kandi mukomeze mutere imbere.
Murakoze cyane Benjamin.
Beni na wenyine aratwakuye. Beni uratwumva?
Ego ndabumva, mwiriwe neza.
Mwiriwe, watubwire ni izina naho hamagaye uri?
Ni ukuri Beni ndi Bujumbura mu Burundi.
Ego, ufite akabazo cyangwa icyumviro?
Nakoma nande gu gice nterereye nagira mbanze nkenguruke cyane mbanze ntere intege uwo mutumirwa. Ndumva ko baritanze cyane kubona bashoboye gutorwa mu bandi, ibintu byiza cyane kandi bitera iteka, aho bigatera iteka n'igihugu. Nagira ndamwibarize mbega migambi nayo baba bafise mu bijyanye n'ibyo nyine kubikorera mu Burundi, naho kubera ko ndumva naho yabigire hiyego biratera igihugu, biratera iteka igihugu. Mugabo urumva ko yakoranye n'abandi bo mu mahanga, mbega iyo bafite imigambi yo gukorana nabo mu Burundi nabo cyane kumbura akabikorera mu gihugu iwacu, biba byiza cyane kurusha.
Murakoze kabishure mu mwishure Hussein.
Ego imigambi ni myinshi dufise, cyane cyane nabo bakobwa babiri bava muri Philippines twaragize ishyirahamwe bita nka entreprise ikora amareresi bwa bitanguze ino, ariko sinibaza ko izoba izokora gusa ibyerekeye gukorera hanze, kuko dufite imigambi myinshi yo gukorera no mu gihugu iwacu, kuko si guteza imbere. Ego naho murakorera hanze ariko ntabakateza imbere igihugu aba atuyemo, kubera byinshi umuntu aba asanzwe akora cyangwa ibyo avuga amareresi biba bijyanye n'igihugu aba avamo. Ego turafite imigambi myinshi yo gukora cyane cyane abantu n'amashyirahamwe akora amareresi ari mu gihugu, dusanzwe dufitaniye n'imigenderanire myiza nabo, tubizera ko mu migambi tuzokora muri kazoza tuzoyikora hose n'aho twimiriwe gukorera.
Dufise kandi Innocent ku murongo wa telefone. Innocent, watubwira irindi zina naho uri? Icyumviro cyangwa ikibazo?
None ko yakoze ayo marerezi ari ngaho muri Washington, none twe twayaronka gute?
Ntari Washington, ari mu Bubiligi.
Yakurako cyane iyo tubwira nk'umuntu yorondekera nk'ayo mafilime natwe tukayarorera, cyane akatubarira ari nko kungurukana bumenyi tukayatora.
Reka bishure mu mwishure Hussein.
Iyo rerezi nisanzwe yakozwe muri uyu mwaka nyine, ni rerezi nshasha kandi rerezi mu bisanzwe yakozwe kugira ngo ibanze ice mu mahiganwa atandukanye ya festival, kandi kenshi amarerezi aca ama festival ntibaha uburenganzira beneye kugira bashire ku ngaruka bumenyi cyane kuyerekana, kuko aba ari amarerezi baba bashaka ko bayatoye aje muri festival mu higanwa, ko baba bashaka ko abantu bajya kuyarabira mu mahiganwa aho kuyarabira mu byumba biba wicaye ku matelefoni aho baba bari. Amarerezi ushobora kugurisha ati abantu bagure, ibyo biba igihe haba haheze nk'imyaka nk'ibiri iyo rerezi iba yarasohotse kugira ngo irengane kubanza mu mafestival. Rero ndibaza iyo ni turinda kuyisohora hacye imyaka ibiri, nibaza nk'umwaka umwe nko mu kwezi kw'icyenda bashobora kuzongera access kuyiraba nko kuri YouTube cyangwa kuri Vimeo ahantu hatandukanye. Kandi tuvuga ko mu bunini naho turafise inuzanya festival Festicab, tuba turaba ukuntu ishobora gushika hiyo kugira ngo n'abantu bari mu gihugu bashobore kwiraba, bagiye kwiraba mu masale basanzwe berekana amareresi abari muri competition muri Festicab.
Urakoze Daniel, nawe nyene aduteye akamo. Daniel uratumva?
Ego ndabumva neza mwiriwe.
Mwiriwe, watubwire n'izina naho amagaye tumbeye?
Nitwa Nkunzimana Daniel ndaha inyanzara ke centre.
Mu Burundi?
Ego mu Burundi mu ntara ya Makamba.
Ego, mufise ikibazo canke icyumviro muterera?
Nafite fise icyumviro nterera n'ikibazo nagomba cyambe na mbere ntere intege uwo mutumiro Hussein yatsindiye icyo gihembo. Iyo ni iteka ridasanzwe ku gihugu nk'uko abyivugira, hanyuma nkagira amakenga egome ibibazo bimwe mara yabyishyuye bivuga yuko iyo rese ashobora kuyiturukira mugabo ntibyari byiza ko yiturukira gusa, ahubwo nipfuza yuko yoza agakorana n'abarundi hanyuma ntaguma akorera hiyo ngo ariko arakora n'ubw'ubuhinga bwagwiriye ngo ariko arakora na festikade. Nifuza yuko yoza gukora mu Burundi. Ikibazo nagira na mwaza aheruka ino mu Burundi nkaryare canke yoba ari muri ba bandi bavukirayo canke bagiye bakuze canke yajyawe n'iby'amashuri.
Murakoze, reka bishure mu mwishure yose. Ino
je mwitakina vukino je ndo ngaho nyene. No impande nyanzarake muri umwe ndahaza hiwanyu hose ahuri ndahabona Makamba je mperuka no mu Burundi haraheze nk'ukwezi hama ndi no kuvya amashuri misanzwe ama nari nsanzwe nkore n'amareresi n'ama n'abarundi bene wacu hiyo mu gihugu nyene hama yego nta migambi yo gukorera hanze nyinshi mfise migambi myinshi yo gukora muri kazoza ni gukorera hose uzyumva gukorera mu Burundi no mu Bubiligi no mu bihugu bitandukanye muri Philippines hose rero ndizera ko muri kazoza nzoba ndi ngaho zadukorana n'abandi.
Murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga cyo kumusubira imana gishimikira ku bakiri bato kugwaruka aho umutumire wacu ari Usena Butoyi yatsindiye agashimwe muri film ireresi ivuga ukuri ivuga ibiba yitwa Maha 2017 akaba yatsindiye mu gihugu cya Philippines ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatatu. Iyo reresi iri mu rurimi?
Iyo reresi iri mu rurimi Tagalo de igifilipien n'icyo tu gifilipien. Hama imwo ni muri sanso iri sous-titre hajya bandika munsi basigura ibiko biravugwa. Iyo reresi ijwi ya Tagalo ririmo ni leta nka narration cyane ni nko narration n'uko bivuga mu Kirundi hajya muri aka cy'umugani akaravuga ibiko biraba. Ani ni numuntu abakarandika ikete namukobwa muri umukobwa umwe muri aba bakobwa babiri abakarandika ikete yandikira umukunzi wiwe amubwira ukuntu abayeho ivyo abona n'ibiko biraba iri mu kirimi cyo wabonye ni Tagalo ariko iri sous-titre mu cyongereza.
Wavuze ko ukunda ibi intu byerekeye amareresi watangiye kubikunda ryari?
Natangiye kubikunda kuva kera nkiri umwana muto narakunda kuraba amareresi cyane gushika n'ubu ndakunda nicyo kintu cyama ki fise nk'uburuhe canke ishavu iki ikintu namanje amubwira ngo kinduhure ni amareresi nayikunze kuva kera nk'iyi moto turakunda kuri amareresi cyane tuki nkiri muhira n'abantu tuvukana mu Burundi hama mu 2010 harabaye harabaye umugambi wo kwigisha abajene ibyerekeye gukora amareresi biciye mu ishyirahamwe ryitwa BFC Burundi Film Center risanzwe ryatangujwe n'umuntu nkunda gushimira cyane yitwa Papi Jamaica akorera ngaho i Bujumbura nyene hamwe n'uwitwa n'abantu babiri bari bavuye mu gihugu cya Canada hama narabandanije nkora mu bintu byo kwiga biba bitunganyijwe na Festicab bitunganyijwe na Handicap International bitandukanye narabaye n'umukinyi komisanzwe sinakora gusa sinandika no gutunganya gusa nigeze no kuba nk'inamareresi ko nabihagaritse gusa ama no mu 2012 nkaba natwaye n'agashimwe kavuye muri Festicab kumu kinyi w'umuhungu mwiza wo muri uwo mwaka ubu shuko ubu ndacabandanya muri uwo mugambi nyine.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean-Claude. Jean-Claude watubwire irindi zina nahuri.
Ndi Ngoboka Jean-Claude ambasaderi wa Radio ya Amerika mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego, ufite ikibazo cyangwa intererano?
Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa.
Yego.
Nuko bisanzwe ikiganiro muri isanga ni ikiganiro cya ambasaderi hirya no hino mu bihugu. Kandi ni byiza cyane kuba tubasha no gutanga ubutumwa ku bantu benshi ku isi. Nuko ndabanza mbere na mbere gushimira uwo musore kabisa igikorwa cyiza yakoze cyo kuba yarakuye agashimwe muri iryo shuri ho yigaga. Ni igikorwa cyiza cyane ko n'urundi rubyiruko rugomba kureberaho nimba ruvuze ko rugiye kwiga hanze rugomba kugenda rufite intumbero ishaka kugeraho no kugira ruheshe agaciro igihugu ruturukamo kugira ngo agaciro kabashe kwiyongera mu gihugu cyabo, kuko burya n'iyo atwaye ako gashimwe ababonye muri mu kindi gihugu mu mashuri yiga abahesheje agaciro igihugu cye, kandi nawe kubwa akaba yiyongereye amahirwe menshi yo gukomeza indi ntumbero akagera mu yandi mashuri yisumbuye yarutayo ngayo. Iyo akomeje kwerekana ubwenge bwe afite ni byiza cyane bimufasha mu bwenge bwe, kandi n'imiryango ye yose n'igihugu cye kigakomeza kumutikamo binyuma, kuko ari nk'umuntu uhagarariye igihugu cye mu kindi muri ayo mashuri. Ubwo rero ukumva ko ari ikintu cyiza cyane kandi urubyiruko rugomba kureberaho. Kandi ikindi kintu namusaba kimwe nimba ariko no kunyumva ku murongo ariho, ni uko yagira yashakisha ukuntu rwose yajya anakangurira bagenzi be niho akabashishikariza nabo kuba bakitwara neza kugira ngo babashe gutera mu kirenge mu cye ahagejeje. Niyumve ko ari we bigarukiye hose ni bagenda agomba kubashishikariza akabahishyurira n'ibanga yakoresheje kugira ko babashe no kujya kuri iyo tembo kugira ngo nabo babashe gutera ikirenge mu cye. Kumva ko ari ibintu byiza cyane kuri we kandi no ku gihugu cye no muri Afurika yose muri rusange n'isi yose.
Murakoze.
Kumva agashimwe ni agashimwe yabonye rwose akanyaka gasangira n'umuryango we n'igihugu cye, tugomba no guhesha igihugu amanota. Natwe hano mu Rwanda rwose hari benshi bagenda kwiga Amerika rwose nabo bakaduhagararira ugasanga nabo bakuyeyo amahirwe meza cyane. Ni ibintu rero byo kwishimira ko numva ko nimba ugiye ku ishuri ugiye kwiga igihugu kikohereje ukumva ko nawe ugomba kugishimisha ukakereka ko ubutumwa cyagutumye wabusoje kandi witwaye neza. Wowe na bagenzi be rwose baba bigana n'abandi bari kunyumva bose bakurikira Radio ya Amerika, nuko bakumva ko iyo bahagurutse bagiye ku ishuri baba bagiye kwiga kandi bagomba guhesha igihugu agaciro, bakumva ko ibyo bagiyemo bagomba kubitsinda.
Urakoze, turagushimiye.
Ndambasaderi wanyu hano mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda.
Urakoze. Dufise kandi Leo Cargo, uratwumva?
Ndabumva cyane munyamakuru, mwiriwe ngaho ku ishuri rya Amerika.
Mwiriwe. Ufise ikibazo cya intererano?
Intererano nashaka na cyane cyane guha ingufu n'ugukeza uwo musore yarosa kugashimwe. Ndanamusaba yuko yakoze ikikorwa gikomeye cyane, kuko ibendera ry'u Burundi ryarahungabanye igihe arosa kugashimwe tukanamukeza rwose. Ariko ibyo byo gutunganya amareresi ngaha mu gihugu cy'u Burundi tutiriwe turahendana, novuga nti nitara ifise abana bake mugabo kuvuga na abana bake, ahubwo bamwe barafise iyo tara mugabo ntibamenyekana, nacyo gituma cya tuvuga ngo ni bwo buke bwabo. Ariko nashaka ndamubaze mwico gihembo yarose kugira dushobore kwemera yuko nk'abana b'u Burundi tuvuga tuti u Burundi bwararose igihembo, yo bategekanye iki mwico gihembo kiwe kugira ngo aze afase abandi bana kugira ngo nabo bashobore kuzoca mu makanda yiwe, kugira ngo niyo yakura avuga ati jewe kubera naka nanje naramamaye ndaronka icyo gihembo. Nukuri vraiment turamushimira kw'icyo ku kigoro yakoze, hanyuma akaronka kugashimwe tukamutera intege, hanyuma Imana imushishikarize kuzoguma aronka n'ubundi bushimwe, hanyuma igihugu cy'u Burundi giteke igume gitera imbere. Murakoze ngaho ku kigo cy'Amerika.
Murakoze. Mwamwishura gute Hussein?
Urakoze Leo. Ikintu numwishura nuko yego avuze ati mu Burundi hariho ati biragoye cyane kugira ngo menye ko imiyabaga ifise iyo talent cyangwa ubwo bumenyi bwo gukora amareresi. Ibyo nibyo ibyo bitegwa nuko abantu badukurira cyane cyane bari basanzwe bari mu mwuga bafise ubwo bumenyi badakunda kwemera ko abandi babufise cyangwa badakunda gushira hejuru abandi, kuko nkajewe kugira ngo nonke ugashimwe cyagashimwe kuvuga ko ari amafaranga menshi nocho n'investisa cyane noshira imigambi yo kugira ngo nigishe abandi ubumenyi mfise. Ariko ni ukwemegwa ni gute ni haya umuntu abantu bavuga ati ego
wewe vraiment urabishoboye turakwemeye kabisa urabishoboye ijo kandi ikintu gikomeye cyane gituma giha ingufu umuntu avuga ati naho nduca kwigisha abandi ko ramaze kwemera ko ndabishoboye nabandi nasho kuha ubumenyi kandi bwabateza imbere cyo njo kintu gusatuze mu Burundi sino uravye ama ari wa ma udu amashira hamwe menshi ama association mu buyenzi ahantu henshi na ruguru ndamaze gushaka no mu rumongi gute kuja kuraba abajene benshi baje hamwe bakora ibintu byo gukina marerese no gutunganya niko batatunganya mu buryo buhanitse bita professionnel ariko urabona ko bafise ikintu barafise talent niko gusa ata migambi myinshi iba ihari kugira ngo babigishe kugira ngo bateze imbere ubwo bumenyi babasanzwe bafise.
Murakoze. Ubundi ari ku murongo wa telefone ni Alphonse. Alphonse uratwumva?
Ndabumva neza. Ni Sibomana Alphonse Kanombe aho ni mu karere ka Gasabo.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni igitekerezo.
Yego.
Ndagifite hano. Gusaba umutumirwa nyine namwumvise rwose yateye imbere ni byiza kandi turanamushima gusa nyine ngo icyo ashaka kumushyiramo nk'ibitekerezo ajye yegera nyine urubyiruko aho ngaho mu Burundi niyo wenda rutaba rugiye kwiga hanze akarugira inama bityo bizajya birushaho ku abone ukuntu akora rwose narwo rukore rwiteza imbere gusa ni byiza nyine nakomerezaho.
Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga cyo kumunsi w'Imana gishimikira kugaruka dufise umutumire wacu uno munsi Hussein Butoyi Murundi aherutse gutsindira gashimwe Kireresi Mahal 2017 imaniye muri Philippines ku itariki 11 z'uko kwezi kwa gatatu abo bapfasoni babiri abo bigeme babiri bo muri Philippines muzobandanya mukorana muzobandanya mukorana gute
mwisanzwe iyo redes ni redes ya mbere dukoranye turi twese batatu guhera mu ntango ikintu bita icyanditse script gushika muri montage twakoze turi kumwe twese turi batatu hama mwisanzwe nsanzwe fise agashira hamwe gato ariko akivuka mu Burundi gatunganya amareresi bita maison de production kitwa isanamu motion ikaba iyo shira hamwe kaba nayo nyene yari mu mamezo ndo production prodige iyo film hama musanzwe migambi dufise twakoze migambi dufise ni mugambi wo gukrea cyangwa wo gutunganya iyindi shira hamwe yitwa Cactus Production izobandanye dukora turi batatu muri iyo shira hamwe yitwa Cactus Production tubandanye adutegura amareresi turi kumwe turi batatu
muzobandanya mushimikira kuma kuri amareresi avuga ukuri cyanke muzokora kuma reresi yose ubwoko bwo gutandukanye
musanzwe dukora kuma reresi atandukanye kuko ni imidofisi na amareresi abiri cyuko tugategura kuzotunganya mu mpera z'uyu mwaka amareresi imwe ni reresi documentaire ivuga ukuri indi ni reresi fiction isanzwe irimo indeza rugero.
Mwese mwiga kuri kaminuza katolika ya Louvain mu Bubiligi mwamwiga iby'amareresi cyangwa mwiga ibindi bindi?
Mu bisanzwe twiga twese anita K11 ni nzenya Université Catholique de Louvain ko ivuze mu Kirundi musanzwe twiga master avancé bita advanced masters na si bintu bijyanye na mareresi ni bijyanye n'akaranga n'inyigisho z'iterambere bita mu cyongereza cultural anthropology and development studies urumva ni ibintu bitandukanye ariko ni ibintu bifasha ku bantu bari creative kugira ngo baronke ibiyumviro bashobora kubakira ko ireresi si bijyanye n'uko ireresi ariko ni ibintu bishobora gutanga icyiyumviro cyo kwandika cy'icyumviro murabona ko ashobora gukorera ko
umwanya muronka gute wo gufatanya ibyo bintu bibiri ivyigwa muri ko muri iga no kutegura amarerezi
abo bisanzwe kwiga ino nasanze bigoye kuko ni usanga system itandukanye na system nabarizemo muri kaminuza y'u Burundi ariko turagerageza
Eva msanzwe turakunda gufata umwanya wo mu njoro canke hajya tutafise canke nk'umunsi udafise nk'icigwa tugahura tukaganira ku byerekeye imigambi tukokora aho tukura ama financement canke uburyo bwo gutunganya amareresi n'uko tukoyakora turakunda gufata mu minsi tuko turiga canke nko mu mwanya wo mu njoro.
Urakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Fidel uratwumva.
Yego ndabumva.
Irindi zina
ni twarutungisha Fidel.
Uri he?
Ni mu Rwanda.
Yego mufise ikibazo canke icyumviro?
Yego nagira ngo mbaze mbashimire kwanza mwebwe mwese ijwi rya Amerika nshimira kwanza n'uwo mutumire wacyo.
Murakoze.
Ubundi kandi ngakomerezaho nyine mubaza ati se uwashaka kugira ngo abone ayo mareresi yayaronka ate kuko twebwe je numvise ari bwa mbere sinari ndamuze nagira ngo abaza turuhe amakuru ese twamuronka gute twarukurikirana gute ayo mareresi icyo ni icya mbere. Icya kabiri nkagira ngo mubaze uwashaka kwiga nk'ibyo yize yabigenza ate kuko numvise ari ibintu byakozeho cyane uwashaka kubyiga ishini wacu wabibona byagenda gute kugira ngo tugere ku rwo rwego yagezeho. Murakoze
mu mwishure sen
nashaka namwishure misaza ngo mu Rwanda turafise n'abantu sanze nari sanze nkora nabo kuva nk'i mu Burundi batonze bakora ibyo amareresi bakina kandi bakora nk'uwitwa Wirindahiro asanzwe azwi kandi arongoye festival ikomeye ngaho mu Rwanda mu isanzwe barigisha ndabona no mu misi iheze ko bari bafise ikigo bafite n'abatumire bavuye mu bihugu bitandukanye bari baje kwigisha ku byerekeye amareresi mu isanzwe ni ntutegereza kukiga hanze ushobora kubitangura uri mu gihugu usanzwe utuyemo hama kugira ngo arabe iyo reresi hayo festival ishobora kuri zitatu mu Rwanda Kigali naho nyene ndashobora kuzo irungika iyo reresi kugira ngo berekane hiyo hama anuze Fidel akazoba akazoronka akajya kwiraba asanzwe ari mu gihugu iwabo.
Urakoze tugaruke kuri kiganiro mu ruhara muvuga mwagize muri iyo reresi aho musanzwe mufise nguvu cyane ni ugufata amasanamu nivyo
mwisanzwe ugufata amasanamu ahubwo no ubwambere ngize DTO nahisanzwe ndayafata ariko apana atari mu muri production canke mu mugambi ukomeye nk'iyo reresi uko bisanzwe nsanzwe ndi n'umumenyesha makuru kuri radio kuri agence France Presse mu byerekeye amasanamu nyene bisanzwe jewe nkunda kandi nkomeye muri realisation hamwe no kwandika mu gutunganya hamwe no kwandika amareresi niho nsanzwe nkorera cyane ariko muri DPO cyangwa mu gufata amasanamu naho nyine nsanzwe tisemwo ubumenyi ariko si cyo kintu nifuza kuzobandanyamwo cyane.
Uri mu Barundi mu Banyafrika bakuye inyungu muri programa y'imikangara y'imboneza z'Abanyafrika ya Mandela Washington Fellow muri Amerika mu mwaka w'2016 hari ibyigwa byinshi wakuye muri iyo programa no kuba waronsa ko kariyo kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo byaragufashije muri ico gikorwa cawe c'amareresi.
Ego cyane bisanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2016 nari anu Illinois yitwa Urbana Champaign nari kuri iyo university namaze amezi abiri inyigisho nyinshi nahakuye ko nari muri track bita civic leadership mu byerekeye imboneza umuntu ashobora kwigisha urundi gwaruka uko nashobora kwiteza imbere ibyigo nahakuye byinshi bijyanye na n'ukuntu umuntu ashobora kumotiva cyane ukuntu umuntu ashobora kwegeranya ugwaruka akagwigisha imigambi ishobora kuruteza imbere ukuntu ushobora gukurikirana indoto zisanzwe zisise ibintu bimeze uko uravye nayo n'amareresi menshi nkora usanga arimwo n'ibyigwa byinshi bihindura ibyiyumviro by'abantu bikabishyira ku murongo kugira ngo abantu biteze imbere mu byerekeye ubuzima busanzwe ubuzima baba basanzwe bakora.
Urakoze waje rero ngaha muri Amerika warabonye ubuhinga bagezemwo ku byerekeye n'amareresi mu ntara vyeza Hollywood amafilme niho nico cicaro cayo ku isi hari imigambi wo bufise y'ukuzotera umunsi wagize intambwe kuko numva byaguhaye inguvu ako gashimwe kuko uzorondera gukorana na Hollywood.
Mwisangwe abantu twese gukora igikorwa cyane cyane ibikorwa bitandukanye umuntu aba asanzwe akora arabakure mwisangwe Hollywood ni yateye imbere cyane mu z'amarere ku isi ama nabo nyine bararaba ukuntu utana umuntu aba asanzwe afise akazi umuntu aba asanzwe afise bakaraba ukuntu bakora neza bakakemera bisaba gukorana nabo biragoye nta kuntu uvuga ati ndaje muri Hollywood muri Amerika gukorana nabo muri uyu mwanya ariko bivanye n'inguvu n'ishaka n'akazi mzoba narakoze muri kazoza bo nyine bazobona ko ndabishoboye bashaka kuzonyegereza bagashaka ko dukorana kuko nabone ko nuko bakora.
Tugarutse ku mafilme ya fiction wararavye ya filme Black Panther?
Ego
wayibonye gute?
Black Panther sinayikunze cyane ni mu bantu benshi baravye bwa mbere igisohoka kuko nitarasohoka urazi ko yari se promo cyane abantu barayivuga ko ibintu byinshi taranasohoka abantu benshi uravye mafilme asohotse muri uwo mwaka ni filme yarabwe cyane gushuka ubukikira yararabwa kandi ni filme itanga ishobora kuba yerekana ni filme iri 100% cyangwa ijana ku ijana abirabure bakinamo ariko uravye Wakanda bakinamo urabona ko atari ni fiction ego nivyo ko sukuri kuko sinibaza ko hari igihugu kirimo Afrika gise vibranium cyangwa igihugu kivuga ko gishobora kugira nozenya kugira impact nko muri nations inshobora gufasha abandi bisa turabifise niko gusa hariho ibintu byinshi impact nyinshi zizamo. Black Panther nabonye yego ni fiction ariko iri ivuga cyane ni novuga ko ari African Ethiopia atari ukuri ni ibintu nyene birimo exaggeration nyinshi sinayishimye cyane.
Ariko benshi bavuga ko ikintu igaragaza nuko yahaye umwizero nk'abantu buruko bagwirabura ku isi kubera abayikinyemwo bakoma kumenka bose n'abafasha amasanamu abagize realization yabo bose arabirabure bakavuga ko byahaye umwizero nka kubirabure bose bari ku isi n'ukugwaruka bakabona ko abirabure mu mafilme menshi amareresi ya Hollywood bama baberekana mu buryo budashemeye kuri ico ho mwavuge.
Ego misanzwe nivyo je kintu nayigayemo gusa kuvirekeye guhicizere ku banyafrika kwerekana ko nawe nyine bashoboye ego ni vyiza je ikintu gusa ntashimwe ni kuri kote ya script scenario yayo ukuntu yari yubatse hama n'ikindi ukuntu bagize manipulation y'amasene kuko uravye naho bayikoreye ntibigeze sinibaza ko hari igihugu na kimwe cyo muri Afrika bagiye kuyikoreramo kandi buryo bari bufise byinshi urabona ko hari ibintu byabaye trike kandi harimo n'ingenza rugero ariko kubyerekeye guha icyizere ego birimo kuravye na realizateri wayo n'umwirabure uravye n'ikirimi bakoresheje naho cyari icyongereza ko baragerageje kukivuga nk'abanyafurika naho rimwe rimwe bihenda bakivuga nko muravye nka Bozeman mu acteur principal wayo parce que ni umunyamerika urabona nta Lupita Nyong'o zimisawa n'umukenyane ni byiza yarakinyemo ego iratanga icyizere ku banyafurika ko bashoboye kandi ko bashobora gushika kure ko ni reresi ya mbere yo muri Hollywood kabisa ikinyemwa abanyafurika abantu yirabura benshi
uravye amareresi ku karere ka Afrika ubona byifashe gute?
Ego muri no minsi kiretse nka Nigeria ubu batangiye no kuva kera urabona Tanzania nayo nyene irakora ako amareresi menshi bakora amareresi ari commercial amareresi kuvuga ko bakeneye kuyatanga amafestival mahigano nko muri Cannes cyangwa mu za Oscar ariko amareresi baba bashaka gusa ko yinjiza amafaranga yazana inyungu ku baba bayategwe n'aba bayakinye ariko apart ivyo hari andi amareresi usanga bakora nk'imwe nko mu mwaka basanga amareresi ikoze mu buhinga buteye imbere rero nko muri Afrika turafise nka FESPACO ni festival ikomeye cyane muri Afrika iri muri Burkina Faso namba ntihenze kandi ni igihugu nacyo giteye imbere mu by'amareresi turabona ko muri kazoza dushobora kujya mu mahiganwa akomeye n'ayandi makontina nko muri za Aziya cyangwa mu za Amerika.
Urakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga cyo ku munsi w'Imana gishimikira ku bakiri bato
muri Sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio y'ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga cyo munsi w'Imana gishimikira ku bakiri bato aho twatumiye uno munsi Hussein Butoyi aheruka gutsindira agashimwe muri filme kuri filme Mahal 2017 imaniye mu gihugu cya Philippines agashimwe yakaronse ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu. Tugarutse ku karere ka Afrika, ubona hariho abantu bafise ubuhinga bukomeye mu byerekeye amareresi. Ikibuze ni ikihe, ni uburyo canke n'amareta yobushiramo inguvu n'ugushaka?
Mubisanzwe muri Afrika hari ibihugu bisanzwe bikora neza ibintu by'amareresi. Hariyo nka South Africa barafise amareresi menshi menshi bakora kandi ashika kure. Hariyo nk'igihugu nka Burkina Faso na Kenya nayo nyene iko iraza mu gukora amareresi ateye imbere ari professionnel. Mu Burundi ariho ariho amareresi ariho nk'ireresi dufise long metrage gito lenga yakozwe na n'umushinga ntahe Ngabo Leonce kandi yarashyitse kure. Hariho n'ireresi rigufi ita ku metrage ryakozwe gitwa na wewe nayo yenda yashyizwe muri Hollywood baronse n'umushinga butandukanye ryakozwe no mu Bubiligi niyo yaje kwikora mu Burundi. Ego urabona ko mu bisanzwe ikintu babuze nk'uko ubivuze no kudatahura ko amareresi ari ikintu gikomeye giteza imbere imico y'igihugu kandi amareresi atuma n'igihugu kimenyekana. Ko turavye nko gushika ubu igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravye nko ubutunzi gifise ukuntu kizwi, si amafaranga gusa ubutunzi gifise ariho ni na kulture yayo ijya mu bihugu bitandukanye bivanye n'ukuntu bashyiramo ishaka gukora ibintu bya imiziki cyangwa amareresi. Ibihugu byo muri Afrika bimaze kumenya ko bishobora kumenyekana nk'akarorero jege nari muri Philippines. Abantu benshi ko ninjye nari umwirabure DJ nyine muri iyo festival n'umwe wanare nshobora kurengana nkasanga DJ nyine. Abantu barashobora kumbaza ati bari bazi ko ndi mu Burundi ko muri iyo resi barabibona arimo na image mbonekamo bashobora kumbaza ati Burundi ati Burundi ntibazi naho buri. Ugasanga umuntu nko mwicaranye nko muri resto agafata telefone akajya muri Google kugira ngo arabe Burundi. Ikintu cya mbere atangwa kubona ni amafoto yerekana ibintu by'ubwicanyi. Amafoto umva ni ibintu sinzi ukuntu bisigura, ni ibintu biteye biteye ubwoba kabisa. Ariko nk'ubu nk'igihugu cyavesije cyane mu bintu by'amareresi batahura ko amareresi ari ikintu gishobora kwerekana akaranga gishobora kwerekana iyindi image iyindi sanamu y'igihugu. Ibintu bishobora guteza imbere cyane igihugu cyane cyane na Afurika.
Nibyo narangiye kukubaza, kubera wari umwirabure wenyine muri iyo reresi abandi muri kumwe bava muri Philippine kandi agahemba kakaba katangiwe muri Philippine niyo rereze muri ugo rurimi rwaho, abantu bibajije iki bakubona hariya bibaza umuntu yajemo gute?
Ego benshi ndavye n'amamedia menshi ntibara abandi barabakewe ubwo petete biyumviriye ati umuntu usanga ko ndiba ndazi benshi nkari bazi no Burundi benshi bariyumviye ko ino bandi nk'umushitsi avuye nko mu gihugu cya Amerika ko benshi baba basanzwe bazi ko abirabure benshi baza gutembera nko bihugu byahari bavuye muri Amerika. Benshi bashobora kumbaza bakanyege bakambaza ati turakubona uri ngaha nk'abanyesha makuru benshi maradiyo hajya ati waje gute ati ofisi resi iri mu ngaha nk'abasiga nkabwira yego nsanzwe niga mu Bubiligi ndo mu Burundi mva mu Burundi. Abasigurira bambaza ibibazo byinshi bakambaza n'u Burundi yuko iri hehe
ubabwiye cyane cyane ati murazi Tanzania hiri cyangwa urabona Kenya umva ikiba nka reference yo ngubone aho uburundi buri azumva ibyo byarantiye inzigo ikomeye byantera ni byaramani nguvu zo kwiyumvira ati ntewe zokora ikintu gikomeye ikintu gishobora kwerekana igihugu gishobora kuduza ijwi cyangwa izina ry'igihugu rikamenyekana biciye mu marerezi
ego tugarutse ku byerekeye amareresi muri Afrika abanyafrika bo baba barabakurusha amareresi yo mu mahanga cancane Hollywood no mu karere k'Iburayi kurusha amareresi yo mu bihugu byabo nikihe ubona cokorwa kuri ibintu bihinduka
bisanzwe no ngaha mu bubirigi cyo mu bihugu bitandukanye ariho ama festival bita ama festival des films africains ama festival ushobora gushiramo ama film avuye mu bihugu byo muri Afrika baragerageza kuraba ikuntu amareresi agenda tera imbere mu bihugu bitandukanye aho mu ma competition aho ari nk'ireresi yakoze mu Burundi ashobora kuyongika nko mu Bubiligi cyangwa mu za Alemanya cyangwa mu bihugu bitandukanye ari ama festival ateza imbere amareresi abo turaje nko muri Afrika rero naho muri Afrika nka Festicab ni festival international nayo nyine yegeranya amareresi abavuye ku isi hose cyane cyane agateza imbere amareresi abakozwe mu Burundi ariko mu nko ku mateleviziyo cyane cyane muri Afrika barakunda guteza imbere amareresi aba yakozwe hanze nko mu Burundi ndibuka nko guva nko muri 2005 naramenye Philippines Manila bivanye amareresi yama arengana mu mashene yo muri Tanzania abarundi benshi barayaze amareresi ama igita ama CTV nka ikimakibiyu cyangwa bandi barazina abantu bayakinamo natangiye kubona muri Philippines batabizi ko mu Burundi amareresi yawe yerekanwa sigura ko bo baragera kure amareresi barerekana mu gihugu cyacu aho gasanga twa amareresi yacu naho tuzafite menshi yabo ntakunda kwerekana nko ma televiziyo yabo aho gasanga ama festival yego ashobora kwishyiramo bakayiraba
Uneko muravuga ko ibyo mwiga bitandukanye gatoyi n'ivyo vyerekeye amareresi nimwaheza ibyo vyigwa muri ko muriga kuri kaminuza Catholic ya Louvain mwaza ko muzoronka umwanya munini ugushimikira kuri amareresi cyane muzomandanya mufatanya n'ibindi muzoba mufise yindi migambi n'iyihe muzoba mufise mu buzima bwanyu
ngiye kuva kera mu buzima nafise indoto yo kuja mu mwuga w'amareresi nico kintu nabona ko nshobora gukora niko gusa mu Burundi atashure ni nayo ngorane dufise ntashure rihari igice kintu by'amareresi amashure twovuga ko ahari si ishure usanga riri etabli ni inishira mu ibari ngaho bigira nko ku mwaka nka rimwe cyane kabiri gigisha abajene bizyo kwa amareresi rero kuba ndiko ndiga ibi nce kuba narize ibindi nka nize nzenya ibintu bijanye n'indimi muri university y'u Burundi kwari ukubura uburyo cyangwa ukubura ukuntu ashobora kugira ibyo amareresi rero je naheza amashuri ikintu mbona nzokora yo kwandanya muri uwo mwuga nyina amareresi sinabaza ko nzoja gukora cyangwa nzorondera akazi kubyerekeye numva nari nzoba narize aho bizo nzoba narize ni nzo mfasha kugira ngo mbandanye mu bamareresi ndonke ibyiyumvira sho gukorera ko mbone nahure n'ibintu sho gukoresha mu mareresi nzoba ndiko ndakora
mwavuze kwako gashimwe mwaronse muri iyo filme Mahal 2017 kabahaye inguvu kwiyemeza gukomeye kurushiriza no byo no kwita inspiration na determination mwa bisigura neza kuba twumviriza
ego misanze determination na inspiration mwe na motivation byose ni bintu ni inguvu na ronse inguvu motivation ni kujya umuntu aba aronse kwiyumvamwo wenyine ko ashobora gukora ikintu kuko misanzwe hari ko turavye nk'umuntu yararongwe iyo festival Manila no muntu akomeye ku isi itwa Mendoza Brian no muntu akomeye azwi ku isi ku bintu bijyanye n'amareresi ndibuka yaranyegereye yarambaza twaraganiriye gatoya ni byampaye ni no kwiyumva kuvuga ati ko nahuye n'uwo muntu tukaganira umuntu azwi ku isi akora amareresi niyo ko nanje nshobora gutambuka inyuma y'iwe nshobora gukora rero ibintu byampaye inguvu kubona ko umuntu ashobora kwemera ko ushobora gukora ikintu ibi bituma biguha inguvu zo gukora ikintu kandi wiyemera ati ikintu ushobora gukora neza
uwo Mendoza uzobandanya muvugana kugira guhe nk'ivyiyumviro cyangwa ari nk'ukundi yashobora kugufasha muri izo ntambwe ugomba gutera uje imbere
ego ama festival nkayo narahuye si Mendoza gusa nahuye nawe nahuye n'abaproducteur benshi basanzwe bakora mu mwuga amareresi muri Philippines bakora no hanze arona na filme yuguri festival ni filme kwa Paris Prestige ni filme nshasha yo mu Faransa yabaye realize na ba Faransa narakuye nabo nabantu usanga mugira contact ni bita nuzenya kwikonekta ukagira contact n'abantu basanzwe bakora muri uwo mwuga kugira ngo mugatanga ama address na email cyangwa nimero za telefone kugira ngo ufishye nk'umugambi ubona ko sho kugira ngo mico gihugu iwabo cyo umugambi ubona ko bashobora gushima mukavugana mugakorana nka mezo de politique chanque bakaba ba ko producteur ibintu nk'ibyo
yego bavuze ko muzobandanya mukorana nabo bigeme babiri Janine Santos na Marie Janie Deroy ukavuga ko mufise na projet yandi marerese muri ko murakora ko abariko baratwumviriza mwibaza ko muzo bitunganya ryari nkirerese kwirikira
bisanzwe ko tusanzwe tuko turiga kandi mu bisanzwe tuzoheza amashuri vuba mu kwicenda twahisemo kwiha nuzenya calendrier ko dushobora gutangura gutunganya marerese mu mpera z'uyu mwaka cyo ko mu 2019 cyo kuzoba tuzifite zimuze gukogwa
ni warangiza amashuri itagekanya gutahuka mu Burundi gukorera yo canke uzokorera hose mu bishobora kuguha uburyo kurushiriza
bisanzwe hano shwa kuzobona ko hari uburyo nitambere niho nzokorera hose bisanzwe sanzwe nkunda no gutanda kandi igihugu cyane sinumva ko shwa no kumara nk'amezi nk'atandatu ndi kuri igihugu sigura ko nshobora kuzokorera hose no mu gihugu mu Burundi hamwe no hanze
nubuhe butumwa bwo bufise cyane cyane kuba bakiri bato ariko baratwumviriza bo nabo bafise nk'inzozi bafise imigambi yo kuzoshira ingufu zabo mu bijanye n'amarerese
ikintu bashikiriza nababwira nuko bakurikiza indoto bafise kuko misanzwe ntuzenya talent cyangwa ino byo kwa marerese kuba gusuvuga ati ndakunda kura ba filme ndakunda filme ati ndashobora gucanka inashaka ndashobora gucanka ntunganya ariko sho kwigerageza sibi kugerageza ikintu kuba kunanirwa ikintu sukuba utayo mwanya ariko uba umaze kwievalue ukabona ikintu ushoboye muri mu Burundi hari festival misi yose iratunganya inyigisho zitandukanye mu maribika atandukanye ino za marerezi murayo muri iyo ndwi ifitika bwikiraba barakunda guhamagara kurondera imiyabaga bafise indoto zo gukora muri uwo mwuga barakunda guhamagara icyo cyo no rwiye rwaruka rwifuza kuja muri iyo nzira nuko ngo kwitaho inyigisho zikaraba ko eske icyo kintu ko basha kwinjira ko shobora gukora ikintu ariko tarakijamwa ntumenye ko gishoboye ntumenye ko ko wogikora akomeza kuja muri izo nyigisho ugakinuka jo imbere ya kamera ukabona nyine ko warubishoboye wonyine kandi abandi bantu babagenzi bawe cyangwa bamwe ko marakora akubwira ati yego ashubirize neza aho biratuma biguha n'ingufu zo kuvuga ati yego nashobora kufata inzira nk'abandanye njye no babwira ko bogerageza aho kwicara muri bakavuga ati nta simbona uko notangura cyangwa ukiyumvira ati njye nshaka gutangura gukora filme ko nshaka gutangura gukorera muri Hollywood cyangwa nshaka gutangura gukorera nkonga umuntu wese atangurira hasi ukaduga ukibuke no basaba ko bogerageza bagatangura bakagerageza bakaraba ko ariyo ndoto bafise ko afise ubwo iyo tana bakabandanizaho
muri make cyane umwanya ugiye kurangira hari icyo washobora kuvuga washobora gushikiriza ariko batwumviriza
nta kintu kirekire mbona ko noba nibagiye kuvuga atari uko nshaka gusaba abantu basanzwe bakora amareresi cyangwa basanzwe bakora ibintu aparamaresi gusa sanzwe bagira na photography ufata amafoto ariho benshi mu Burundi benshi n'abagenzi benshi n'abantu sanga tuvugana kenshi dukorana nabasaba ko mu bintu bakora byinshi bakora ibintu byerekana ubwiza bw'igihugu ubwiza gute kuko mu bisanzwe nkuko nari nabivuze ku byerekeye Google ubwiza mu Burundi ubona andi masanamu mavi
ateza
ego igihugu cyacu kitameze neza ariko hari ibintu byinshi bishobora kwerekana ubwiza bw'igihugu dufite ibintu byinshi
byinshi
kuko n'abafotografi cyangwa abakora amareresi ko waraba icyo bakorera kuri cyo kintu.
Murakoze yari Usain Butoyi aherutse gutsindira agashimwe muri filme Ireresi ivugisha ibiba ukuri Mahal 2017. Turamushimiye, dushimiye nabagize uruhara muri iki kiganiro baduteye akamo baga bazibibaza bagashikiza n'ibyimviro byabo. Mwari kumwe na Fidel Niyo Ngabo, mugira ibihe byiza mwese.
VOA Afrique.